mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Nchuti bakunzi miriwe neza mwe muri kumwe natwe mu biganiro vya inogenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe nyoboye ibiganiro vy'uno mwanya.
Urondera umurundi yiza afise diplome muri kino gihe ushobora kumusanga mu mirima kuko haje ubwo turimo turavugana hano mvuye mu murima kurima nasize diplome yanje mu nzu ndafata isuka nja mu murima nakoze kuva mu gatondo kugera saa sita.
Uyu numwe mu barundi bahungiye mu gisagara cha Uvira kiri mu majepfo y'intara ya Kivu havuga ku kibazo cyo kutabona akazi cugarije impunzi z'abarundi bari ngaho Uvira. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi yahungiye mu impunzi z'abarundi mbanze ndababwire muri make kukuru n'uwa gatatu inama nkengu z'amateka na shinga amateka za leta z'umwe za Amerika zakoranye n'abajeje intwaro mu nama ya Rukokoma. Muri iyo nama abajeje amategeko bashoboye kubaza kwijanye n'umutekano n'ikibazo kijanye no guhagarika iterabwoba ariko gwana Kim Jong-un aramutswa Korea ya Ruguru. Abashikiranganje bari bitabiriye iyo nama baje kwishura ku bibazo by'abashinga amateka bari ujejwe kwivuna basi J. Matisse hamwe n'uw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Rex Tillerson. Umugabane wa Afrika inkuru ivugwa cyane ivugwa mu gihugu cya Zambia umucamanza w'igihugu yarungitse urubanza rw'umunye politike Hakainde Hichilema sanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi muri sentare nkuru y'igihugu. Hichilema amaze indwi zibiri yatawe mu mvuto akazogumana mu munyororo nk'uko vyatangajwe n'umucamanza bivuye ko atabubasha afise bwo kwakira ibirego bijanye no guhemuka. Igihugu cya Zambia gisanzwe kidaha uburenganzira bwo kwidegemvya mu kurindira ko ubutungane bukora ku bantu baba bagigwa n'icaha cyo guhemuka. Umuvugizi w'umugambwe UPND wa Hichilema Charles Kakoma yabwije ijwi ry'Amerika ejo ko bashikirije indi sentare ibirego byo guhakana ico caha cyo guhemuka bakaba barindiriye ico izovuga. Abategetsi ba Turukiya batangaje ko bafasha abantu bashika ku gihumbi bongera bakura abapolisi amajana ibihumbi cenda n'ijana mu mirimo yabo bagigwa gukorana n'umuyisilamu Fethullah Gulen aregwa na leta yako yashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka uheze. Abategetsi batangaje kuri uno wa gatatu ko abo bantu igihumbi bahagaritswe ari abarongozi ahanini b'idini rya Islam. Abashika ku bihumbi ijana na mirongo itandatu nabo bagigwa kuba baragize uruhara muri iryo hirikwa ry'ubutegetsi barakuwe mu kazi kuva mu kwezi kw'indwi ku mwaka uheze. Itabwa mu mvuto ryabo bafashe ribaye inyuma y'indwi imwe gusa. Perezida Recep Tayyip Erdogan yongewe ubushobozi bw'amategeko bwari busanganywe inama nshinga mateka bikavuga ko ari bishobora kuzobangamira demokarasi n'ubwigenge bw'amadini muri Turukiya. Ijwi ry'Amerika twongere duhe ikaze mwe mutwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu budi mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho muri ko mutwumvira ku FM 104 n'ibice 3. Murashabara kandi kumviganiro vyacu muceye ku rugaga kuri internet yacu ari yo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cacu tugere mu ntara za Kirundo na Muyinga zivugwamo abantu benshi basegerereza. Benshi muri bo bavuga ko batanguye gusega vuba bakavuga ko babitumwa n'inzara iri mu gihugu. Abajeje intwaro bavuga ko haboneka cyane abari basanzwe bafise iyo ngeso atabashasha baje biyongeramo. Ivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinzi.
Abo basegerereza baboneka cyane cyane mu masaha yo gufungura imbere y'uburiro cyangwa mu mihana. Abatari bake bavuga ko batanguye gusegerereza vuba, bakavuga ko babitumwe n'inzara iri mu gihugu. Aba mbere twavuganye nabageze mu zabukuru, umwe n'umutama twasanze mu gisagara cya Muyinga, uwundi nawe n'umutamakazi atonda buri munsi mu gisagara cya Kirundo.
Naje gushera kandi senda naronka sinahoranye ngaha gushera, ndabitumwa n'inzara nabara nikorera. Ibi biharage biri hejuru n'ibihezo nibyo ntari byo nahora nikorera kabisa. Nahora nirimira nkazi sasakora nyene.
Twasaga kubera ubukene dufise muhiri wacu, inzara nyihise mu gihugu kubera itubagise ryace mu Burundi. Kibazo inzara oya kwera ntacyariho ni mu mwaka nyine wose nk'uyu mwaka.
N'abana bavuga nk'uko uyu aturuka muri komine ya Bugabira.
Papa na mama barahageje narataje cyangwa yatumwe nta kintu boronka ngo ngobonga buri ngo nisubire ngino ngo nzogaruka igiharage kigeze ngo baca binuka Bugabira. Burya abantu bose uzumva bava hariya mu Bugabira, Bugabira hari inzara imwe yakomeje yaje kwisabira utwo niririra.
Mu basegerereza hahora hakunda kuboneka abana n'abasaza gusa, uno munsi harabonekamwo n'abakenyezi bakiri bato.
Ubugari twebwe n'ukuri turashonje ni hatari irakomeye hari iwacu nta n'ahantu nkajyaho nta n'ahantu mfise naho umusogoro n'umuga wanjye yarantari yarigiriye Tanzania.
Wewe wahisemo kuza gusaba ngaha mu gisagara?
None nari kugira gute nyene ko atanahantu ndo nk'agasara ngo nze guca umusara kiyenza nyene kugira ngo ndabe yuko noronko two mpenduza abana.
Abana bari basanzwe bibera mu ibarabara bavuga ko amasumiro yagabanutse, bemeza ko vyatumwe n'igwirirana ry'abandi bana muri no misi.
Ko twari tungana ubwo bari yongere ari benshi ni benshi baguma ugiye no mu isoko ukarondera urukato ko twari uronka bwa mbere ubusiko tururonka. Ugiye gusaba urukato mu isoko usanga hari abana benshi nyene bwa mbere ho ugiyeyo wararonka urukato. Ubu rero twese ubu abana babaye benshi bamwe bararondera bakaronka abandi bakiri guko nyene taco turose tuki nyene batukihangana uduhaye akantu nyene tugasangira nk'uko ubona tuba twicaye ngaha turiko turasaba.
Kubera ko amasumiro atakiboneka, uwo mwana avuga ko acishamwo akiba akemanga ibikurikira.
Umva mbonye nje mu isoko guhiga icyonjo ari wasamaye namutwara nk'ikintu kuganzaho kugurisha ndonke ibyonjo kandi nyine urumva mbayeho nyine mu ibarabara n'imvura nyine iguye nyagirira mu ibarabara kubera singire iyo nje niyomva ubu nyine mbayeho kimya kimya.
Wivye ufashwe bigenda gute?
Arankubita nyine nkababara nkamererwa nabi, niyo mpamvu nyine usanga ubuzima bw'umuntu bwarononekaye.
Mu ntara ya Muyinga, Badende Jumayine umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muyinga jejwe iby'ubutunzi avuga ko igwirirana ry'abasega atari kirenga.
Mu ibarabara abari basanzwe basabiriza nibo twatubona babandanya basabiriza, ariko ntabwo twavuga ko biyongereye ku rugero ruteye ubwoba cyane. Hanyuma benshi barashoboye kwigumya, abana bo mu ibarabara ntitwavuga ko biyongereye kubera ibintu by'inzara. Aba hari n'abari bahasanzwe kuko ni bamenye nta nuvuga ko atamasura mashasha tubona.
Mugenzi we wo mu ntara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi avuga ko mu basega harimwo abarenze urugero.
Nkuko nabivuze kuva habaye amagume icyo kintu cyaranditse mu ntara yacu ya Kirundo ko haboneka abantu baza gusegerereza, mugabo kuno munsi ubu tubona abo baragwiriye nubwo atari benshi cyane, mugabo baragwiriye turavye tugereranije no mu minsi ihera, ariko benshi turabona ahanini yuko rimwe na rimwe hari abaca barenze urugero bagashaka yuko baronka ibyagusa badakoze. Kuko hari nabo ushobora kubwira ati tondana amasuka tubahe akazi mukore, mwaba ukabona ko umengo ntabyo bashoboye.
Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'ubutunzi arongera akamenyesha ko hari abagore bayerera n'abana bakajya gusega ku mvu zikurikira. Ubwa mbere hari abagore baharikwa n'abagabo babo bakabyara abo badashobora kurera. Ubugira kabiri hari abagabo bariye amatongo bagaca babura aho batungira umuryango bakanduruka bomoka bakawuta. uwo mutware asozera avuga ko inyigisho zo gutunganya ingo zigikenewe mu banyagihugu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco, tukiringaho mu ntara z'uburaruko, ubwo bukenerero butuma bamwe baja gusega, buratuma n'abandi bagwatiriza amatongo yabo, ndetse rimwe na rimwe bakagwatiriza indimo. Ivyinshi mu vyumva muri no nkuru ya Moyize Misago yakoreye neza na neza muri commune ya Gasogwe iri mu ntara ya Muyinga.
Abenshi muri abanyagihugu bavuga ko bagwatiriza amatungo yabo babitewe no kubura ayandi mikoro. Zimwe mu mvo zituma abo banyagihugu bagwatiriza bavuga ko baba bakeneye gukemura ibibazo biba yubugarije, aho usanga bibasaba uburyo bw'amafaranga. Aha tukavuga nk'igihe bagwaje cyangwa bakeneye kugura ibikoresho by'amashuri by'abana babo. Kuri mikro z'Ijwi rya Amerika, abo banyagihugu bavuga ko bama bagwatiriza amatongo, indimo, eka n'ibitoke. Akenshi amatati yaduka mu gihe umwe atubahirije amasezerano, icyo abanyagihugu bavuga ko ari imbarutso, aho usanga wagwatirije umurima ashaka kugarukamwo imbere y'ikiringo babasezeranye.
Kuvuga iyo umuntu bamahaye umugwato ngande kunda gushika, hari igihe umuntu umaze kumaha amafaranga mukavuga ishatse gushirira ku cyangwa akagusubiza agaca kuririra, urumva amatati yacu cyangwa kwaduka mu cyangwa cyangwa gutaha.
Hari igihe aba yabuze ibyo ateka agaheza agatanga iryo tongo, muwo mwanya arinze atanga itongo ntaronka amafaranga asubiza, ugasirimba we waramugwatirije akakwima ayo mafaranga. Yego, amaze kuyakwima nyene haba imanza zidahera.
Uyo muntu yahora ari umugenzi, yahora ari umuntu mushira hamwe, niwe amugishitse hamwe kubera kuko yakuririye ibyawe. Ya urumba ntibikunda amatati nyene menshi gose kubera kuko urumba ko bayarakuzurumye.
Uko kutubahiriza amasezerano kenshi birashika mu butungane, aho usanga bajya mu manza z'urutavanako. Uyu munyagihugu avuga ko bishika wagwatirije agahebu twiwe. Ivyo navyo biraheza bigatosekaza ikibano nkuko bivugwa n'uyu mukenyezi.
Amatati ego uragenda kwitura ubutungane, ugiye kwitura ubutungane imwe na rimwe baragutunganiriza, hari igihe utonda nka kane gatanu wabona uwo muntu umenga ntafise icyo azoguha, ukahandura kukirorerera kuko wowe yamuhaye ubona umenga ego wamuhaye yaguhaye icyo ufata yaciye agisubirako.
Mbegaho aho naho nibishika bigatosekaza ikibano.
Kiratosekara nyene, none wamuhaye amafaranga yawe akaba yararishije abana biwe. Wewe hore ntimusubira kuvuga rumwe kuko aba yakuririye ibyawe n'utwawe, kandi uruka igitongo giwuriheba kuko yohava ari gutsindamwo.
Zimwe mu ngaruka mbi zimaze kwibonekeza, n'abanyagihugu bananirwa kuriha umugwazo bakiriye maze bagahitamwo guhunga. Umwana w'uyu mukenyezi biramaze kumushikira, ubu akaba yarahunze.
Inzara niyo yatumye agwatiriza iryo tongo, carahunga kubera abuze amafaranga yohereza wa wundi ngo amusubize ibyiwe, takintu akirya muhira.
Unyina rihe umwana wawe
ari nyarugusu.
Nubwo bidakunze kwibonekeza, birashika ningo zigasambuka mu gihe umugabo yagwatira igitongo cyangwa umurima atagirishije inama uwo bubakanye. Umwe mu babanyi b'uyu munyagihugu Fulgence Ndikuriyo biramaze kumushikira, aho umugore wiwe yagiye gusoroma igitoke mu itongo umugabo yagwatirije batagiye inama.
Uwo mudamu yaciye avamwo aragenda mu iryo tongo asoroma igitoke cyubonye ne kuba yahagwatirije. Amaze kugisoroma umugabo icyo yakoze sikindi yavuze ati cuji wanyu kuberaho o ninyitegeko rindi buri kuriha mu rugo cyabigenda uko.
None umunyamugore ari hehe?
Umugore ari wabona kubera umugabo ishavu ryaciye rimufata kugira amuteranye n'uwo mugenzi yari yamuhaye yamuguranye mu mahera yifitiye ikibazo.
Abajeje intwaro muri komine Gasogwe bakavuga ko uwo mugenzo uri mu bituma abanyagihugu baguma mu bukene, aho usanga bahabwa inica ntikize. Umuhanuzi wa Musaneri ajeje intwaro imibano n'imico kama avuga ko bagiye gufatira ibihano abanyagihugu bagwatiriza amatungo y'umuryango. Sive Misago akavuga ko umugwazo utemewe n'amategeko.
Hari gihe usanga hariho abantu batubahiriza amasezerano, kenshi bigenza uko niho biheta bikaca bitera amatati. Iyo adushikiriye turashobora kubumvikanisha, tutibagiye no kubahimiriza kugira bahebe iyo ngeso kuko si umuco mwiza. Icyo twe turiko turakora kugira iyo ngeso ishobore gucibwa burundu, nuko tubahimiriza tubabwira tuti ibyo bintu uwo tuzosubira kumva aje yatwitura avuga ngo bamuririye amahera yari yagwatije ikintu, ayo mahera nayo yamugabiye. Kuri icyo rero iyo bishitse ingingo twafatira ya mbere ni uguheba uwo mutahe wiwe, hamubwa kabiri cyo tumuca amande kuko abari korakora ibintu binyuranije n'amategeko.
umutware muri komine Gasogwe akamenyesha ko bama bahimiriza abanyagihugu kuja mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana igasogwe mu ntara muyinga mu buseruko bushyira uburaruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika.
Cha, bija bije, bila nukwa nukwa kwa nivyo?
Eka nivihu.
Ngoni bihuwa kanina vyeso meji?
Mda kubye kwa tarifu.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Edu pingi. Edu pingi. Utangiki.
Emu pinga mu pingi. Omvizi jwi ya Amerika. Iraveshu zivihuwa. Ika wahi nguru imfaho.
Nuko rero nshuti z'ijugi Amerika muri ganino hawa makambi canke mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi no musi ndushoye kubashikiriza inkuru y'ibinugwanugwa ariko tubatumire kutubwira ibinugwanugwa ngaho iwanyu mu kibano ku mitumba itandukanye mu makambi atandukanye inkuru zicana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi mu bitwandikire kuri radio yacu @gmail.com gucyo tubaronderere umuco. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara bamwe baradusavye ko tubasubiriramwo inkuru y'umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda aho yariko atubwira kuvyerekeye ingaruka mbi zimaze kwibonekeza inyuma y'ingingo yafashwe ku rwego rw'intara ya Makamba aho babuza abantu gusohora ibifungurwa irya nino. Reka dusubire tubikurikire.
Aha ndi ku isoko rikuru ryo muri zone Muyange ya komine Nyanzarake y'intara ya Makamba ijya nino mbona bamwe mu badandaza bicurikiye abandi basa nabihebuye. Ibidandazwa byanzwe ahanini bigizwe n'imiceri, ibiharage n'amamesa asanzwe ahingurwa mu gitegwa cy'ikigazi cimbuka cyane muri intara ya Makamba. Bamwe mu badandaza bati ivyo twanze ahanini twahora tubirangura tubivanye mu zindi ntara mu gihe ibindi nk'amamesa twashima kubishorera mu ntara zitarangwamwo igitegwa cy'ikigazi kugira inyungu ibe nyinshi.
Buriya intara turimwo canka karere ntikabamwe ibintu byose hariho ino hakabibi hari hakabibi abisabwe ko ibya hariya bibanuka natwe tukadugana tukaguma dufashanya amagogo muri iki gihugu tugafashanya inzara ko inzara irahari ubukene bw'amahera urumva ijyanye yo kuzibira byaramereye n'abinyere kuko abaza kungurira amavuta nabo bashe babura ibyo bari bushore kugira bangurire abaza kutugurira nabo bashe babura amafaranga kuko ibya shara byabo bitaba biko biratembe natwe tukayatubura iso
birantere kibazo nyene kubera akanyabona harando muri iki gihe nakomba nkironka kandi urumva n'umwana kugira ngo ndamusomire urumva bisabingora cyane yuko tuzohoma tujya twarahombye butwarahombye kubera imigenderanire y'urudandazwa ihita kigenda neza.
Ikibazo ni gihagaze gusa ku bidandazwa byahora birangurirwa canke bigashoregwa mu zindi ntara. Abadandaza bemeza ko ingingo yaje kubabohera amaboko imugongo ni nk'uko n'abahora baza kubarangura ko nabo batakiboroheye. Filipo Butoyi mudandaza w'amavuta dusanze ku kibanza ati ubwigenge bw'abadandaza garaho nyanzwe
batuzinze amoko mu mpuzu ibintu by'ubwoko bwose nta byubura mwese cyuva byikwiza cyo gafise ibyo gifise ikigufise ibyo gifise cyo kintu batwigire ko hanyuma rero bazorabe ibintu bitazuca biguma bikoroka nakoze imana bahitaje.
Zimwe mu mvo zitangwa n'abajejwe intwaro giyo ngingo nuko mu karere ka Makamba hibonekejemwo ibimenyetso by'uko inzara ishobora kwaduka umwanya n'umwanya bivuye kuhindagurika y'ibihe gibonekeje mu bihe bihitiye bigatuma intara zitandukanye z'igihugu haduka ikigoye. Yamara bamwe mu badandaza basigura ko iyo ngingo nyabuna ari ishobora gutera inzara narijya ibiciro biza byaduze kukubura aho umuntu arangurira canke ashora utwiwe. Bernard Nduwimana ni umwe mu badandaza bemeza ko baja bakozwe ko n'ingaruka mbi. Aha ati ingingo nisubigwemo canke ifutwe burundu.
Iyo ngingo yo kudahana ahantu bidandazwa nibayikureho ikomine sumiri yindi intari sumiri yindi boroshe kuri ingingo hanyuma mudandaza muto muto agendaza n'ibintu azane mu gihugu mudandaza kuze agendaza n'ibintu akire mu gihugu amudandaza wese bamurihishirize gutokana n'uko umutahe wiwungana.
Sabadandaza gusa bavuga ko ingingo yo kudasohora ibiribwa mu zindi ntara yabakoze ko kuko na bamwe mu banyagihugu bari babeshejweho ahanini n'ifungurwa zihanahanwa mu ntara bavuga ko biriko birabakorako
kuko nko muzaba abanda
bazana ibitoki bakazana ibijumbu ini wacu batabihari umva bitacha bitugumira nk'ikiro cy'ibiharagi twahora tukigura amaheri igihumbi mu nyuma biraduga bija ku 1500 ku 2005 dusaba ko bore kuri bidandazwa bikarengana ibifuto kabigura ku giciro cyiza
rwego rwa komine Nyanzarake bahumuriza impande zose ko biheje uko ibirere vyifashe iyo ngingo ishobora gusubigwamo umwanya n'umwanya. Nolaske Ndayikeza n'umuhanuzi wa Mustaneri mu bijanye n'intwaro imibano hamwe n'imico kama
ku bintu vyerekeye ubunyine ubworozi hari hingingo yo nyene naho iba yafashwe yikora ko nk'ubu hobwe mwimbo mwinshi muri iki gice cha kabiri cy'uburimyi iki gice c'impeshi ntakabuza ko uzosanga iyo ngingo ihagarara bukebuke kuko iyo mwimbo ubaye mwinshi birakenerwa kushogwa mu zindi ntara washaka no hanze rero hamwe vyobonekana nk'ubu umwimbo w'umuceri n'ubihagi ku mpeshi turabona ko hashobora kuba akarusho bimaze kuba byinshi cyane bene igihugu bakaronka ibyo bafungura bakaronka n'ivyo baziganya by'imbuto ntakibuza kumusesekara abavuye handi bashaka kugura turibaza rero ko n'ubizobanda ibimanuka kugira ngo bwambere abene igihugu bacu baronka ibyo bafungura.
Tumenyeshe ko uretse ko iyo ngingo yo kudasohora ibifungurwa yafashwe mu ntara ya Makamba no mu ntara ya Ruyigi ingingo nk'iyo yarashinzwe n'abayirongoye umwaka uheze i Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alem Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Hayavugwa mu makambi naho no musi tubabwira inkuru y'impunzi z'abarundi ziri mu gisagara ca Uvira mu majepfo y'intara ya Kivu muri Kongo zivuga ko zifise intambanyi yo kuronka akazi. Ivyinshi muravyumva mu nkuru y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Mu mitangire y'akazi muri Kongo biteganywa yuko umwanya w'akazi uhari ushigwa ku isoko ababishoboye bakawupiganirwa binyuze mu kizamini cyanditse n'ico kuvuga, ariko inzira iracyari ndende ku mpunzi z'abarundi ziba muri Kongo kuva mu mwaka w'1972 kugira ngo zigere ku rwego rwo kuba bazihitamo nk'abakandida bapiganira ikizamini cy'akazi. Darius Desire Bigirimana azerukira impunzi z'abarundi zituye mu mujyi wa Uvira yemeza yuko bagifite imbogamizi zo kubona akazi kubera ibyo basabwa mu gihe haba hari umwanya w'akazi uburi ku isoko.
Kenshi na kenshi usanga mu gusaba akazi bavuga ko umuntu mukuru nk'akazi article ya mbere no kuba uri umukongomani no kuvuga ngo umurefugee ubamaze gutabwa hanze hariho nabace badehukirwa bavuga ati ahantu turi turaposira kuko n'icyo inikaratasi yawe ntibazishobora kuyisoma bikacya bituma ubura ako kazi mbere batari babana na gusambisha niko bimeze.
Iyi mitangire y'akazi muri Kongo itemerera impunzi kubona akazi nibyo bituma izi impunzi zikika intege zo gushakisha akazi muri leta no mu mashyirahamwe yigenga zigahitamo kwihangira imirimo. Ndayabatege Virginia n'umwarimu kazi kuri EPA Advantage yo mu Gasenga ishuri bihangiye nyuma yo kubura imirimo muri leta no mu mashyirahamwe yigenga avuga yuko asiga impamya bushobozi ya kaminuza akaja gucuruza ji mu isoko yo kuri Runingu kubera ko umushahara avana muri iri shuri bihangiye ari ntica ntikize.
Genda siga nka diplome nk'umpaye nkorogaji ngashiramu y'amazi tagira na frigo agenda kugurisha mu isoko kandi ndi graduate nabonye yuko ntirirwa n'icyo sinyuma y'abantu ngenda mpamaboka batayakira ntandabireka ku munsi ndacuruza nk'ibihumbi bitatu naguruza nk'igihumbi n'atanu nk'igihumbi n'atanu cyangwa ingana ahomba imvura yaguye ntibagura kubera n'umurefije naho rugeho ngenda nikubitanga bwa mbere na mbere baca baraba kwanza nationalite no kugira ababa imbere twege bisha nk'uko atabacu dufite imbere nicyo kibituma
ugahita wihitiramo kuja gucuruza je
none wirirwa ugenda wirirwa wicaye ku biro atakintu wirirwa aho basi woronka nayo majana atanu kagura ibijumba abana bakaye.
Muri rusange abenshi muri izi mpunzi z'abarundi barangije amashuri yisumbuye muri Kongo bakaba basaba leta ko yabafasha kubona imirimo mo nubwo birirwa mu mirimo abahingira abaturage b'abakongomani.
Urondera umurundi yeze afise diplome muri kino gihe ushobora kumusanga mu mirima kuko haje ubwo turimo turavugana hano mvuye mu murima kurima nasize diplome yanje mu nzu ndafata isuka nja mu murima nakoze kuva mu gatondo kugera saa sita ndataha nigusanze hano. Icyo twosaba nuko bodufasha natwe bakamenya ko twize kuko amashuri nimba twarayize twayigiye hano muri Kongo barabizi madiplome zacu su kuvuga ko arizo twaba twaratiye canke twaraforoze aho twigiye barahazi mugabo baje bibanda cane cane baraba ukuntu bashobora kuduhereza akazi kubera amashure twigiye ko n'amashure azwi hani buvira.
Sunzumana se umukozi mwishiramwe rya Depay ndyakoze ubushakashatsi ku mitangire y'akazi kuri izi mpunzi z'abarundi atangaza ko bigoye kubona akazi kuko imyanya leta ya Kongo ishira ku isoko y'umurimo abari mikeya mu buryo n'abakongomani bakabura
n'abana b'abakongomani nabo abenshi
na bashomeri ariko ngo tugere mu ba humanitaire bo cumva nanone bigahura na vya bindi bivuga ngo ni umuntu umubushakishwa akaza azanwe kubera traffic d'influence yokora test atokora test icene wabo none gico ngico udafite gumuvugira nanone sino nkunzi zigacika intege mu gihe zitanga amademande ntabe na selection ku basket ha ubazi kandi ganoneho hariho post imwe ishakishwa n'abantu igihumbi
Ministre w'ubutabera n'umurimo mu ntara kivu y'amajyepfo Madamu Basazage Bashige yabwijwe ijya Amerika ko muri abo barundi mu 1972 nabo bapiganira ibizamini by'akazi kuko muri bo hari abusanga bafite ibyangombwa bya Kongo mu gihe baba babisabye umukandida ushaka akazi bamenyeshe ko izi mbunzi z'abarundi ziba muri teritwari y'Ubuvira zikorera ku giti cyazo imirimo yo gutwara amapikipiki guhinga ndetse no kwikorera imizigo bakoresheje amakinga Badasenga bo kubwijwe ijya Amerika mu ngaho muri teritwari y'Ubuvira
abanyeshuri barenga ijana b'impunzi nabo bahungiye mu gihugu cyo mu Rwanda biga amashuri yisumbuye niyo bamaze kwirukanwa kuko batashoboye kuriha amafaranga y'ishuri bita Minervale mu rurimi rw'igifaransa nk'uko abaserukira impunzi ziba mu bisagara bitandukanye babimenyesha Desire Hatungimana akwijwe rya Amerika mu Rwanda yaduteguye ino nkuru
icyo kibazo abavyeyi bagiye kukimenya ibazo bitanguye mu gice ca mbere aha bana batarariha amafaranga y'ishuri bamwe birukanywe hageze gukora ibibazo abandi barabarika ariko babima amanota mu ntango rero ya kino bice cya kabiri niho abavyeyi babona ko bikomeye kuko abana babanye gusubira ku ishuri badatanze amafaranga nk'abandi kuko ishiramwe impuzamakungu rijejwe impunzi hase ryahora ritanga ayo mafaranga kugeza na n'ubu ritaratanga n'igiceri uno muvyeyi birukaniye umwana afise impungenge ko azohavamo banikirara mugihe yari yamaze kwizera ko abana biwe bagiye kwiga
twebwe nikibazo kinini nya cyane nkuko muvyumva namwe no kuvuga ngo umwana araza akicara iruhande yawe hama birumvikana ko acaje mu ngesombi birumvikana ko acaje muri yamarigara en plus de ça kubona atari ko aragenda no kuvuga ngo imyaka yo yiri kwiragenda imyaka yo ntisubira inyuma birumvikana hama no kuvuga ngo nahazo subira kwigira iyo myaka izaba yatakariye iki
mwishira hamwe igimpunzi ziba mu bisagara bamenyesha ko bariko baraca kubiti no kumabuye kugira abo bana bashobore kwiga Muheto Bertrand ajejwe igisata c'indero muri iryo shira hamwe amenyesha ko bari mu biganiro n'abajejwe icyo kibazo c'indero muri ase ariko kugeza n'ubu ataciye kwizeza abavyeyi
cyo ni kibazo twahuye n'uyu mwaka noneho twagiye no kukimenya igihembe ca mbere kigiye kurangira kuko umwaka ugitangira twaratanze ibikoresho nko twaratubitanga turagira ati programme ya HSE ko ishurira abana igiye gukomeza nkuko byahora bigenda ubu rero tubonye abana batanguye gukora ibibazo niho twagiye tumenya yuko hari n'abatashuye kwinjira mu bigo kukumva yuko tudufaranga batashuye kuturonswa imbere ibigo byitashuye kuturonswa imbere hama turagereza turarondeza hijya no hino turonka nabandi bashoboye kwiga mugabo ntibashobora gukorera ibibazo kukumva ikibazo cyari cya kindi no twaca twitura rero abayobozi bajejwe igisata cy'amashuri muri HSL baratubwira ati uyu mwaka muramurindiriye gato ati nta buryo buri buraboneka ku mpunzi ziri mu bisagara
ubuserukira ishami ryawe nirijejwe impunzi ku isi hano mu gihugu cy'u Rwanda Azam Saber amenyesha ko icyo kibazo ataco yarazi ariko ko nimba koko gihari kigiye gutorega umuti kuko kwiga uburenganzira bw'umwana.
This is news to me. I know that there was a problem with uniform. We have
Ayo makuru mumpaye usiconzi nuko habaye ingorane kubijanye n'impuzu z'ishuri ariko icyo kibazo cyaratorewe umuti. Icyo mwomenya nuko umwana wese afite amafaranga yagenewe kugira yige nico gituma abana bose bategerezwa kwiga nta mpamvu rero ko abana babaho bataja ku ishuri. Tazi ko habaye ingorane koko z'impuzu z'ishuri ariko reka nzobaze neza nimba ariko biri kuzoba ari guca kubiri n'agateka k'umwana. Ngomenya ko mu bisagara bigize igihugu cy'u Rwanda hari abanyeshuri b'impunzi z'abarundi barenga 300 barihiwe amashuri na HSL mu mwaka w'ishuri uheze nk'uko tumenyeshwa n'abaserukirizo mpunzi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana no kuri we duce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze engineer Justin na Innocent Kimenyi bari muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe naryohewe no kubana namwe tuzosubira twongereje nkaho twatanguriye mugira Imana mubanye no muvyanyu.